Ishirahamwe ryita hagati y'akazina muntu FDH risigura ko ubwicanyi buhunyuruza abantu no kubabareza igufa vyiraye mu Burundi mu kiringo c'umwaka n'igice. Iryo shirahamwe rimenyesha ko muri ico kiringo ryakoze amatohoza arifashijwe n'abari hamakuru abahinga baryo hamwe n'ishirahamwe bisanzwe bikorana ariryo rigiteka. Mu ceganyo c'impapuro zirenga amajana abiri FDH ryerekana ko hari amabi menshi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 aho umugambo uri ku butegetsi watoranya president Nkurunziza kubera umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bigatuma hari indyane za politiki. Ishyirahamwe FDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi ziko zifata intera y'ubwoko rikibaza ko ashobora kwaduka ihonyabwoko hamwe amakunga tova hasi hakiri kare. Ibitigiri bitangwa na FDH ni uko abantu barenga igihumbi aribo bamaze kwicwa kuva mu kwa kane k'umwaka uheze, ibihumbi munani bafungiwe politiki, hagati y'amajana atatu n'amajana umunani babuze urengero ryabo n'abarenga ibihumbi amajana atatu bahunga igihugu. Iruhande ya leta itungwa agatoki hari n'iyindi migwi iregwa na raporo ya FDH aho iryo shirahamwe ryagiriza imigwi ya Forebu na Tabara ko nayo nyene yakoze amabatandukanye. FDH risaba ko hoza inteko mva makungu gukingira abanyagihugu. Twabajije Tasinsi Bomana umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ico yibaza kuri iki cegeranyo.
Iyi raporo jese ndavuga ko ikabije cyangwa idakabije, mugabe ivyivuga byinshi byarabaye. Kugira uvuge ko ikabije cyangwa idakabije, uba waragiye muri ayo ma enquete ukamenya ibitigiri nyezina by'abantu bapfuye, bazimiye, ntitubone imivyimba, abafunzwe nabo bararekuwe, abahunze, abamaze guhunga n'ibindi. Mugabo ivyo bavuga byovyo, hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi bazimiye, hari abantu benshi bafunzwe n'ubu bakibandanye bapfungwa. Kuvuga rero ko hapfuye igihumbi canke igihumbi n'amajana atanu, ivyo ni bimwe navuga ko uworinda gutohoza.
Ariko imbere yo gutohoza hari ivyo Sibomana abona nk'ibimenyetso bifatika vyotera ubwo abarundi n'amakungu.
Kubona Uburundi buriko burava muri sentare mpuzamakungu, tuzi neza ko bayishizeho kugira ngo isahirize ubutungane bwo mu bihugu mu gihe ubutungane bwoba bukora nabi ku mvo zitandukanye, canke ntabwo bukora neza bufise uburyo buke mu bakozi incabwenge mu bacamanza mu buryo bw'ukoresha. Iyo sentare basahirize kugira ngo ivyaha vy'agahomerabunwa bikogwa ha canke ahandi ntibigume bidahanwa. Ukabona rero abaserukira abategetsi bo mwisaba naba birukanwa ku munsi ku munsi. Ingingo zafashwe n'ubwego rukomeye nk'inama nkuru y'umutekano ntacibabari. Ingingo yafashwe n'inama nkuru y'agateka kazina muntu ntacibabari. Ivyashizweho n'ibihugu byorikiye mu bumwe bwa Afrika ntacibabari. Nonaho waba umurundi, waba umunyamahanga, ntabwo bavyo gutera. Ivyo bavuga ntibarira busema. Ukubonye igihugu cikuki kiriko cikura mu miryango yose, ni hamwe usigara uvuga uti ibikoko biri mu ishyamba ikirusha amakara ubundi nicyo kiburyo.
Umukuru w'umugambwe la Debu Jean de Dieu Mutabazi na wasangira raporo ifite intumbero ya politiki.
Twibwe turazi yuko ivyo ari binyoma n'ibintu vyiremenanya vyaje mu nyuma yaho kurondera guhirika ubutegetsi bwatuwe n'abanyagihugu binaniranye kananira ababirigi n'abafaransa n'abandi barundi bamwe bari muri senarede batashaka kuja mu matora. Urero babandanya bagira iremenanya gushikaho ikiziga cyose kibonetse bavuga yuko cishwe biciye mu vya politike. Iyo umuntu afashe ku nguvu abafashwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa ugaruko rwawo akamara maza, rero uyu munsi igihe hari nk'abantu basangiye ubwoko b'abahutu bo muri CNDD-FDD bashobora gushamirana n'abandi bahutu bo kwa Agatogwasa, bose ari abahutu, umengo abo banywanyi ba Agatogwasa bacitse abatutsi kubera iyo bari kuvuga iho nyabwoko bari kuvuga iho nyabwoko ry'abatutsi.
Tuvuganya kuri telefone icegera cy'umuvugizi wa president Nkurunziza yabwijwe rya Amerika ku icegeranyo cha FDH atamuntu numwe cyotangaza. Jean-Claude Karegwa ndenza akavuga ko abakora ivyo vyegeranyo bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi, ariko arangiza yibutsa ko abakora bene ayo maraporo bose bakwiye kumenya bakamenyera ko badashobora kurusha inguvu abanyagihugu bitore inzego zibarongoye. Eroje uri ka neza Bujumbura, ijwi rya Amerika.